Valentine's Day. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kirwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu cy'amakuru wese twa Burundi radio yacu bewa kaburungu com Mwiriweneza na mwenshuti mwese bakunzi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi turagaruka ku nama igira 75 yatunganirwe n'ishyirahamwe ry'abigisha muri za kaminuza NAFSA, ni kuvuga National Association of Student Advisors. Iryo shyirahamwe ryita ku ndero n'inyigisho. Iryo shyirahamwe rero ryatunganije iyo nama ritunganiriza i Washington DC muri Leta z'Ubumwe za Amerika kuva ku igenekezo rya 30 y'ukwezi kwa gatanu gushika ku igenekezo rya 2 y'ukwezi kwa gatandatu. Abigisha bavuye mu bihugu birenga 100 bararabye hamwe uburyo bugezwe ko muri uyu mwaka w'2023 ku bijanye no kurangura imirimo yabo. Barihuje kandi ukuntu abigisha bo muri kaminuza zitandukanye ku isi bokorera hamwe mu gutunganya kazoza keza basenyera ku mugozi umwe. Twokwibutsa ko umugambi wo guhanahana abanyeshuri ava muri kaminuza zitandukanye mu bihugu byo ku isi ari umugambi ushyigikiwe na Departement ya Leta Amerika ku buryo inyuma y'ikiza cya COVID-19 ibyo biro bya Leta ya Amerika bijejwe imigenderanire byorohereje abanyeshuri benshi bava mu bihugu bitandukanye mu migambi yabo yo kwinjira kwiga muri kaminuza zo muri Amerika. Departement ya Leta ya Amerika yarasabye rero za ambasade zayo mu bihugu bitandukanye korohereza abanyeshuri basaba kwiga muri Amerika mu kubaha viza mu buryo bworoshe. Akarorero mu mwaka uheze ho nyene nk'uko bitangazwa na Departement ya Leta Amerika, abanyeshuri bahawe uburenganzira bwo kwinjira muri Amerika kwiga muri za kaminuza bashika ku 180 igitigiri gushika ubu kitari bwa shikweko mu mwaka umwe. Abakurikirane hafi uyu mugambi wo guhanahana abanyeshuri n'abigisha bavuga ko ufite akamaro kanini kuko baheza bagahanahana ubumenyi n'imico itandukanye bakanatsimbataza ubucuti hagati yabo hamwe n'ibihugu byabo. Amaraporo amaze gutohoza bavuga kandi ko mu gihe abigisha n'abashakashatsi bava mu bihugu bitandukanye bakoreye hamwe bashikana ibikorwa by'ubushakashatsi ku rundi rwego. Mu kiganiro mwisanga cy'umunsi rero mutumire n'umwe mu bagize uruhara mu ryo koraniro ariteguye kuducira ku mayange izahavugiwe n'ingingo zafashwe. Uwo mutumire se wundi ni Lionel Remesha, yigisha muri kaminuza Alliant International University mu gisagara cya San Diego muri Leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri aho Lionel Remesha.
Ego me Frederic ndakomeye neza.
Aho uri nibaza ko muri koraca.
Ego ubu uriko uraca kabisa uni samaya za mugitondo California.
Ni byiza cyane rwose. Nashaka rero nk'uko mwabyumvise mubanze mutubwire imbere na mbere mugire icyo mutubwiye kuri iryo shyirahamwe ry'abigisha muri kaminuza NAFSA.
Ego ishyirahamwe rya NAFSA ni ishyirahamwe nk'uko wabiciye ku mayange, ni ishyirahamwe rigizwe n'abari mu gisate cy'indero abigisha aba aro n'abakora mu ministeri ya education hamwe namba organization menshi ari mu bintu byo kwigisha no gufasha abanyeshuri ari nko kuza kwiga ino muri Amerika cyangwa abanyamerika baje kwiga handi eka no ubu ni ishyirahamwe rinini cyane ririmo n'ibihugu byinshi igihe hari inama Washington DC mu minsi heze haraje ibihugu bitari bike iyo nama hajemo abaje mu nama bararenga 800 bavuye mu bihugu bitandukanye ariko imvo yose yari imwe ruko bogira imigambi yo gufashanya cyane cyane nko kuzana abanyeshuri ino ari nko kubazana no muri Amerika cyangwa kubajana mu bindi bihugu ariko kugira ubwo rwego rubeho amashuri aragira partenariat amashuri araja hamwe bakabanza kumvikana uko umwe nashobora guhanahana abanyeshuri icyo kintu akaba ari ikintu cyiza cyane kuko guhanahana ubumenyi bituma abantu bamenya ibiba mu bindi bihugu kumwe n'abandi bantu babayeho ivyo ni byiza kuko abantu bagira n'imibano myiza
iyo nama nkuko twabivuze yabereye i Washington ni inama iba rimwe mu mwaka murashaka kutubwira ibisagara ikunda kuberamo
ego kenshi i Washington yamaze kubera akatari gake cyane iyo nk'ubu kubera yakwiza imyaka 75 babibwira i Washington ariko iramaze kubera no mu bindi bisagara cyane za Los Angeles iramaze kubera imaze kuba nko mu bisagara birenga 200 bitandukanye ngaha muri Amerika za Denver Houston Texas ariko no ngaha San Diego yarahabaye egome imaze kuba mu ntara ma eta atandukanye ngaha muri Amerika
mwavuze ko ikogwanya mukuru gikogwa cyane cyane muri za kaminuza zitandukanye akaba arizo zigira imigenderanire za kaminuza zifite imigenderanire n'iryo shyirahamwe zoba ari nk'izihe za kaminuza zo muri Afurika ari nyinshi zigira uruhara muri ayo manama
icyo kintu nicyo kintu igihe najayo nari ni baraje ko baro ama kaminuza muri Afurika yoba yaje ntayo nabonyeho ariko araheze imbere ya COVID hari habaye inama nyene Washington DC ndibuka kuko nari nahabonye abari baje bama kaminuza y'i Burundi nabonye abo kuri Lumiere ndabona n'abari baje bava mu Rwanda hamwe no muri za Kenya icyo gihe nari nahababonye hari aho bari bagize table yabo ariko berekana bavuga bari baje kugira partenariat arabona nabonye ariko uyu mwaka ntayo bari baje ariko ni ikintu no kwifuza yuko ama industry wacu ubu ibihugu byacu muri Afurika byo zamu murayo muri izo nama hanyuma bagashobora kubonana n'andi mashuri yo mu bihugu byinshi amakaminuza yo ngaha muri Amerika hamwe n'amakaminuza yo mu bindi bihugu ku buryo bashobora kuraba ko bashobora kugirana amapartenariat cyane cyane nk'ino muri Amerika bakaraba kungene abanyeshuri boshobora kuza barabarungika kuko ibyo na kera hariho amapartenariat na Universite y'u Burundi yari ifise n'ayandi mashuri yo hanze bakarungika abanyeshuri kwiga icyo ni ikintu gikwiye kongereza uburyo kugira hashobore kuboneka abanyeshuri benshi baza kwiga ino muri Afurika
nk'uko mubivuze hariho amakaminuza menshi yo muri Afurika asanzwe afitaniye imigenderanire n'amakaminuza yo muri leta z'umwe za Amerika aho twavuga nko mu Burundi nk'uko mwavuze ku Burundi bwari bufite imigenderanire na za kaminuza zirenga 10 harimo na Penn State University iyo ivyo bihugu bifise imigenderanire na za kaminuza za muri Amerika bivuga ko baca baje mu gihe cyamwe cyanki barinda kwinjiramwo bakabisaba.
Icyiza cy'iryo shirahamwe nuko birorohereza ibihugu guhura n'amashuri menshi ahantu hamwe. Ko mu bisanzwe ugiye kurondera ishuri rimwe rimwe ugira mugerane ya partenariat n'ibintu biragoye kugira aho uhera bo muvugana, ariko ije muri urwo rwego rw'ishyirahamwe umuntu ashobora gukorana n'amashuri n'amakaminuza, umuntu akaraba ari ku rwego rw'ibihugu bakaraba ukungene bashobora kurondera bashobora gukorana akarabafasha no kunegosa akarondera za bush abanyeshuri babo, ibyo bigatuma bishobora kongereza ibitigiri by'abanyeshuri bizi. Nk'ubu turaze nko ku bitigiri bitangwa na Institute of International Education, baravuga yuko nk'ubu nk'abanyeshuri bava muri Sub-Sahara Africa bashika ku 42,000, ariko uravye ku rwego rw'ibihugu abari ino ngaha muri Amerika, ku rwego rw'ibihugu nk'u Burundi bavuga yuko muri uyu mwaka hari Abarundi biga muri Amerika 157.
Icyo gitigiri kwari gito cyane,
ni gito ugikompara n'ibindi bihugu bibanyi nk'Uganda n'amajana 9 na 5, Kenya niyo ifise benshi cyane cyane muri Afurika ifise abarenga 379, 99, u Rwanda rufise 2,226, urumva igitigiri kinini. Hakaba Kongo ni 2,266, urumva kuri urwo rwego ibihugu nk'ibyo bitigiri birashobora kongerezwa.
Bavuze kandi ko nk'uko byatangajwe na Departement ya Leta ya Amerika ko ariho ingingo yo korohereza abanyeshuri kugira ngo baze bariga muri za kaminuza zitandukanye zo muri Amerika, hakaba hariho nuko bashobora gukura ibyo bita interview imbere yo kuha visa, ivyo ntibishobora gutuma abanyeshuri bagurirana nka vya bitigiri mu bavuga bikeye.
Ego ivyo rero ni vyiza kuko iyo ni intambwe nziza Leta yagize yo kukorohereza abanyeshuri baza kwiga ino, aho nicyo gituma cyane cyane ibintu byo kuzana abanyeshuri. Ego hariho benshi bariyandikisha ku mashuri atandukanye, ariko cyane cyane ibiri shyirahamwe bifasha cyane cyane ko haba izo partenariat, haba izo collaboration na cooperation, komisa agashobora kuza abanyeshuri igihugu kirungitse. Akujya kera hariho abanyeshuri bahora barungikwa ku mashuri atandukanye, yaba ari mu Fransa, mu Bubiligi cyangwa no muri Amerika, ariko igikuru ni gufasha ibihugu ko bikorana n'amashuri atandukanye bakumvikana ku buryo bashobora kubarungikira abanyeshuri, kandi ibyo n'ibintu bizana n'iterambere rinini cyane.
Rikomeye cyane rwose. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington ndetse mu Kirundi mu Kinyarwanda. Turi kumwe na King Ernest Jr. Muri neza muri hega King Ernest Jr.
Ndi bonaye mu Burundi.
Ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro. Turiko tuvuga ku nama yakoranije abigisha aka n'abashakashatsi yabereye i Washington, yerekeye cyane cyane indi y'inyigisho muri kaminuza. Nduga ku ijambo, ikibazo cy'icyumviro.
Ni kuri ubwa mbere ho ndashimye cyane kuri iyo nama yabaye, kuko neza na neza biragaragara neza ko hari bataronka kajya ko gushika kwiga hiyo, ariko kandi dafite akabazo gato.
Yego.
Na cyane cyane fatiye ku Burundi, ndiko ndumviza ibiharuro ibindi bihugu byo muri aserivise ku banyeshuri ariko biga muri aho muri Amerika, ariko numvise gato mu Burundi umengo bo baracyagihafi cyane, mbega boba bafite umugambi uko nabonye nabo baduza bakaronka abanyeshuri bangana no nabandi baho muri izo bindi bihugu ufatiye nko ku Rwanda Kenya hamwe n'indi bihugu nyene numvise abanyeshuri benshi kurusha ne mu Burundi muganga banumvise uko abanyeshuri ari bake cyane basanzwe bari hiyo baba bafise umugambi by'ukuri wuko naho bo baduza cyangwa boduza igitigiri cyabo nkuko n'ahandi bashobora kubaduza.
Murakoze King Ernest Junior icyo ni kibazo twoshikiriza cyane cyane abategetsi bo mu Burundi cyane cyane abarongoye kaminuza. Icyo tuzi cyo nuko kuva kera muri kaminuza hari nka za bourse bita Fulbright n'izindi bita Hubert Humphrey Fellowship, izo zose zaratuma abarundi batari bake baza muri Amerika. Ariko nkuko King Ernest Junior abibajije Professeur Lemesha, ikintu cyo tuma uyu mugambi eka iyo shyira hamwe imenyekana cyane rwose ikanaza kaminuza z'u Burundi canke ahandi mu Rwanda n'ibindi bihugu byo muri Afrika bigafata ya mbere mu kurungika abanyeshuri benshi canke mu gusaba ko abanyeshuri baza kwiga muri Amerika ho kugwa iki?
Ego icyo kugwa ni uko kukurondera amashuri atandukanye bokorana ariho nama nk'ubu hariho igisate cyo muri Departema ya Leta ngaha muri Amerika cyitwa Education USA. Icyo gisate cya Education USA kiri mu bihugu byose no mu Burundi no mu Rwanda. Icyo gisate kirahari n'ahandi hose mu bihugu byose byo ku isi, ariko icyiza ni uko ngaho baratanga ama information, baratanga ama information ku ma universite atandukanye, bakatanga na information uko umuntu ashobora kuza kwiga ino muri Amerika. Ariko ku rwego rw'ibihugu ikintu gikomeye ni kugira izo partenariat n'amashuri, partenariat n'amashuri, kubera ibihugu byose byama bifise imigambi ibihugu byose bifite imigambi itandukanye. Igihugu kirashobora kuvuga twe dushaka gushyira ingufu cyane cyane nk'igisate cyoba gikenewe ari nk'abashaka kwiga iby'amakompyuter cyangwa iby'abashaka kwiga ibintu by'amasiyansi, ama engineering cyangwa iby'indimi, ibintu byose igihugu kiba gishaka gushyira imbere aho kirashobora kuinvestisa kikarondera amashuri atandukanye bashobora gukorana, bashobora no kubaha, bashobora no kumvikana ku mafaranga bashobora kuriha abanyeshuri, hanyuma abanyeshuri bakabarungika.
Turetse Professeur Lemesha, turetse amafaranga cyangwa ibox yo itangwa n'igihugu ishyira hamwe NAFSA, hari ikintu rishobora gukora kugira ngo ryorohereze abanyeshuri baba bafite uburyo buke cyangwa ibihugu bifite uburyo buke?
NAFSA icyo yamye igira ni uko yama yimiriza cyane cyane amashuri yino, yama ibahimiriza kugerageza gutanga ama scholarship, ama bourse bashobora kuyaha abanyeshuri bava mu bihugu bitandukanye. Kandi n'ubu muri iyi nama iheruka icyo bashigikiyeho cyane ni uko bahimiriza amashuri gutanga ubwo buryo kugerageza gukorana n'ibihugu byo ku isi byose, hanyuma bagaraba nabo abanyeshuri batoba bafise uburyo. Nicyo bituma hariho na za Fulbright, kubera Fulbright zozo umunyeshuri ayironse bamurihira byose. Ariko ahandi ibihugu bikora korana n'amashuri birashobora kumvikana ku mafaranga bashobora kuzoronka amabursi y'abanyeshuri.
Yego mwe tuyutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandi kumviza iradiyo hejuru y'Amerika. Turi kumwe na Edi Nishimwe. Muri aho Edi? Edi muratwumva?
Ego ndabumva.
Ego mubwire abo muri kumwe bagire hijya gato kugira ngo ushare kubaza ikibazo canke uterere ubiye interano utanga atanduru zirimo duga ku jambo.
Bo je ikibazo nani fise. Allo?
Duga ku jambo turakumva.
Bo donc mu bisanzwe uko kundi bagiye amwe bagakora inama mu byerekeranye n'amashuri nashaka mbaze nkatwege usanga tuba nko muri ibi bihugu tugashaka nibura nko kujya kwiga mu bihugu bindi bya kure kacusanga nko kwiga masters cyangwa doctora gradoye ese baduteguriye iki kugira ngo bitworohere tuzoje kwiga muri ibyo bindi bihugu.
Impanuro muha abanyeshuri bifuza kubandanya amashuri yabo gushika kuri za maîtrise na doctora nizihe professeur Lemesha.
Ego
me edi leka professeur Lemesha kwishure.
Ego me murakoze cyane kuri icyo kibazo. Ariho nkuko nabivuze mu minota yahera hari igisate cyo muri departement ya leta ya Amerika cyitwa Education USA. Icyo bakora nuko ni advising center, niho baratanga ama information ku ma universite yo ngaha muri Amerika kubashaka kwiga amashuri y'intango, amashuri ya cyane kaminuza na masters na doctorate. Baratanga izo information mu Burundi, barahari, irahari ico gisate kiri mu Kigobe i Bujumbura kuri ambasade ya Amerika. Abanyeshuri bashobora kugenda bakaronka ama information, barahora bagira nama event bakavuga bagatanga information ku ngene bashaka kuza kwiga muri Amerika aho bashaka kuronka izo information.
Ego professor Hamesha mura muri abo bigisha akunda kuja kwigisha hanze muraja mu Budagi eka kwigisha hamwe no mu bindi bihugu mutubwire akamaro muhora mubona ivyo bifite.
Ego me akamaro cyane nk'uko kwego rw'abigisha yo umwigisha ariko arigisha cyane wigisha urumva mu mashuri uronka abanyeshuri bava mu bihugu bitandukanye, ni byiza cyane kumwigisha kuko birafasha no kungena umuntu ariko arigisha, birafasha no kungura kungena wigisha abanyeshuri, ukumva abanyeshuri, ukumva iyo bava, ukumva ibyo uri kubigisha, ukumva nashaka kubikoresha iwabo. Urumva birafasha n'umwigisha kongereza ubumenyi nko kuja kwigisha hanze y'ino muri Amerika, maraja mu Budagi nagiye no kwigisha mu Bushinwa, ariko aho hose urabona yuko ego imico irahinduka n'imico y'abanyeshuri irahinduka uri kurigisha, ariko bikigisha cyane kandi bigafasha no kubyereka abanyeshuri yuko naho umuntu ariko ariga yiga ibyukudandaza canke yiga amasiyansi, ibintu byose umuntu ariko ariga, ariko ibikuru ahejeje amashuri azokorana n'abandi, kandi abantu bashobora kuba bava mu bihugu bitandukanye cyangwa mu mico itandukanye. Igikuru rero ni ukumenya gukorana n'abantu mudasangiye imico, abantu muva mu bihugu bitandukanye, abantu mudasangiye imico, no kumenya gukorana kandi mugakorana neza. Urumva nicyo bituma biteza guhera mu bumenyi mu mashuri kugira abantu baba abantu babana n'abandi.
Ni vyiza cyane rwose. Reka duheye n'ijambo uwundi munywanyi wa radio yacu aba kubaho na Robert Good. Muraho Norbert?
Ebo neza.
Turakomeye. Muri hehe ga Norbert? Ni vyiza cyane rwose. Egera telefone uvuge neza tukumve. Duga ku jambo ikibazo cy'imbere.
Ni majyaruguru y'u Rwanda.
Ego
mu karere ka Rindumurenge n'uwa Buyoga. mwambira kunsamaye amatsiko nabwo kuko nari nakurikiye neza.
Turiko tuvuga cyane cyane kwishyira hamwe ryo yabigisha bo muri za kaminuza rikoranya kila mwaka abigisha abashakashatsi bakiweza bari kumwe bakaraba intambwe bageze ko n'ukuntu bo bandanye batsimbataza imigenderanire eka no guhanahana abanyeshuri muri za kaminuza zitandukanye. Iyo niyo icyo kiganiro cyacu cy'umunsi. Turafise umutumire n'umwe mu bari muri iyo nama yabereye i Washington mu ndwi iheza.
Ni byiza cyane kuba mwadutumiye uwo mutumirwa, ariko se n'ubwo bushakashatsi bwagiye bukorwa ndetse wenda abanyeshuri bagiye bakora kugira ngo wenda kigaragare buri wese kugira ngo muri ubwo bushakashatsi bugenderweho.
Professeur Rebecha Nungani umushyanahe aba kubaho Norbert nkuko bitangazwa n'iyo shirahamwe bavuga ko iyo abashakashatsi bava mu bihugu bitandukanye kabigisha bakoranye bagakorera hamwe bashobora gushikana igikorwa cy'ubushakashatsi ku rundi rwego. Amwo duha umuco kuri icyo cyimbyo.
Ego cyane iyo ageze ibintu by'ubushakashatsi kuko burya ubiravye incabwenge ziri hose ku isi, abantu baciye ubwenge, abantu bafise umwete n'ubwira bari hose ku isi, ariko hari igihe umuntu adashobora kuba afise ubwo buryo, ariko ubwo buryo bushoboye kuboneka bagakorana n'abandi birafasha rwose kuzana abantu bashe bava mu bihugu bitandukanye imico itandukanye bagahanahana ubumenyi. Ni hari ibintu byinshi bimaze gukorwa ku isi, hariho ama product, ibintu byinshi dukoresha ku munsi ku munsi, hariho ama service, ibintu byinshi byashoboye gutorwa n'abantu bava mu mihungo myinshi yo ku isi. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane kuko iyo abantu bazanye hamwe abantu bashobora kubabwira iki ucize uku niko twe tubikoresha, ariko mu kindi gihugu bashobora kuvuga natwe dufise ibyo dushyira imbere. Kubera ibihugu byose byama bifise imigambi itandukanye, ariko igikuru ni uko iyo abashakashatsi baje hamwe barazana ubwo bumenyi akavuga ego turiko turigiba, ariko ni uko tuzobikoresha muri iki gihugu kubera iki gihugu gifite iyi migambi, urumva bituma ubumenyi bwaguka, ubumenyi buraguka kandi bituma mushika ku bintu byinshi.
Tubibutse nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika. Ubu naho turi kumwe na Leonard Ndikumasabo, muraho Leonard, unatwumva? Ndumva telefone ya Leonard itameze neza cyane rwose. Nashaka Professeur Lionel Mesha tugaruke kuri iyo nama igira 75 yabereye i Washington. Ni inama nk'uko twayivuze iyo ari mu mwaka. Murashaka kutubwira ingingo zapfunditswe, ingingo nyamukuru mwoshika kuri zose, ingingo nyamukuru zahapfundikiwe? Mwavuze ko hari abantu bakurikiranye iyo nama bashika 8,000. Mutubwire mu ncamake ingingo zahafatiwe.
Ego, mu ncamake ingingo nyamukuru zafatiwe nuko iri shyirahamwe ryamara ihimiriza leta ya Amerika kongereza investissement muri ibi bya international education, kongereza ingufu gushyiramo uburyo bwinshi kugira iyi migambi yukuzana abanyeshuri kubazana ino canke kurungika abanyamerika kuja kwiga hanze kuja mu bindi bihugu, kubona niyo ni intambwe ikomeye. Ibihugu nabyo bishobora kugira uko bigashobora kwakira n'abanyeshuri bavino b'abanyamerika. Icyo ari cyiza kuko birafasha cyane muri ibyo byo guhanahana gusanga imico birafasha kumenya imico y'ibihugu birafasha kongerezanya ubumenyi birafasha mu bintu by'umubano birafasha mu bintu by'umutekano na cyane cyane iterambere bw'abenegihugu n'iterambere ry'ibihugu nicyo gituma uyu mwaka babandanya bahimiriza yuko ego hariho byinshi byabaye muri iyo myaka 75 yahabaye hariho imigambi myinshi cyane yashitweko ariko ubu kwari guhimiriza leta isubire kongereza uburyo cyane cyane ni kubera hari haciyemo n'iki kiza cya COVID ariko ubu ko byose byasubiye kugurugwa ubu barifuza yuko usubira uburyo bwinshi bakorohereza abanyeshuri baza kwiga ino ariko bagahimiriza n'amashuri yuko nayo yobakirana akabakirana ugwiza
ego tugarutse Lionel Mesha ku biharuro mwashikirije cyane cyane by'abitabye uyu mugambi tukaba twabonye ko n'uyu minsi mutashe kubona abantu benshi cyane gose bavuye mu bihugu byo muri Afrika kubganya huko guki kugira ngo kaminuza zo muri Afrika kazimenye cyane cyane iryo shyirahamwe zimenye nubwo buryo bwose buhari bwo gushora kurungika abanyeshuri muri kaminuza zo muri Amerika.
Ego aho umuntu ashobora no kubafasha umuntu ashobora no gufasha amakaminuza arayi wacu icyo ni ikintu umuntu ashobora kugira kuko igikuru nuko nk'iyi shirahamwe igira inama ku mwaka mwaka ngaha muri Amerika nk'ino turafise abambasaderi b'ibihugu basi n'abandi bakora muri ambasade abi bihugu by'iwacu badashoboye kuhashika muri ambasade bashobora kuronka umuntu akaza muri iyo nama kugira abanze arabe yuko imigambi y'igihugu bakaraba ko bashobora nabone kugiriza ibindi bihugu bireka biragira kuko umugambi ukomeye ni uko iyo igihugu gishoboye ku rungika abanyeshuri benshi hanze birafasha ku rwego rw'igihugu birafasha cyane kuko abo banyeshuri baratera imbere kandi aho bagiye bararonka ubwo bumenyi bakazobuzana n'indani mu gihugu birafasha rwose uravye nk'ibi bihugu bya za Kenya barungika abana abanyeshuri benshi kuva kera kuva mu myaka ihere naho Uburundi twavuze ko hari 157 ahabikwa ko bongerekanye kera ntibarenga 30 cyangwa 42
none hoba hari nk'ibisata bimwe bita nka majors ibyo bituma abanyeshuri boro bemererwa cyane cyangwa baronka amahirwe yo kwemererwa mwavuze bisata bitandukanye nka computer science hari ibintu nk'abanyeshuri ashobora gushyira imbere kugira ngo abongereze amahirwe y'ukwemererwa
mu bisanzwe umunyeshuri atora igisata ashaka atora igisata yifuza hanyuma aronse ishuri rikamwemerera mu bisanzwe rizakurikira ariko urabye nko mu bitegiri kenshi nk'abanyeshuri bakunda kuza kwiga ino muri Amerika benshi mu bitegiri benshi abaza cyane cyane baza biga business abanyeshuri benshi baza biga business ibintu byo kudandaza hari abandi baza biga bya computer science ibya ordinateur izo cyane cyane abanyeshuri bazava hanze ibyo nibyo bakunda kuza biga ariko ibisate byose umunyeshuri yokwifuza kwiga aronse iyo programme n'ishuri ashobora gusaviza ibyo niyo bingorane
bakoze kuri iyo nyishu uduhaye ikindi kintu mushya ntahe remesha musha kutubwira ni kintu aba kuri wa madepartement tuvuge ivyo bita za faculty ho mu Burundi bashobora gushikira gute igiyo shira hamwe kugira ngo bateze imbere icyo gikorwa cyo kurungika abanyeshuri muri za kaminuza cyane cyane aha muri America.
Ego nibaza yuko byiza bo yo kugira bashobore nafsa mu bisanzwe ugiye no kuri kuri site web yabo urashobora kwiyandikisha ukaba umumambra umwe individuel, ariko byiza ni uko ishuri ryo kwiyandikisha nk'umumambra hanyuma bakaza mu manama, ariko icyo baciza gusumbya ni uko biciye nko muri za ministeri ya education kuko ndazi nk'ibihugu byari byaje, hari ibihugu byinshi byaje, ubufaransa bwari buhari, hari aho muri ministeri ya education yabo hariho niyitwa Campus France ijana ifite amashuri menshi bakorana no mu Bufaransa, amayunivesite menshi atandukanye, hariho abo muri Korea y'Epfo, hariho muri za Espagne, Qatar nabone niho bari, Qatar Education Foundation abo nabonye, ariko hariho n'abari baje bava muri za Ministeri y'Education. Urumva kuri urwo rwego rero byiza hoza abo muri Ministeri y'Education akaza nayo amayunivesite akaja hamwe akagira urunani bashaka bagashyiramo bagashobora gufashwa n'aba baba bari ino nk'aba ambasaderi, hanyuma ageze nk'inama bagaparticipa bagashobora kuja, kuko n'ikintu nabonye n'ikintu gikomeye cyane, kandi amapartenariya arahaba kandi abanyeshuri baraboneka, ari abanyeshuri mwakira mu bihugu byanyu, ari ibihugu nk'Uburundi urashobora kwakira nabona abanyeshuri baza bavino, niyo ni intambwe nziza ushobora kwakira abanyeshuri baza muri Amerika, na hanyuma n'ibihugu bigashobora bikarungika abanyeshuri baza ino ku buryo bishobora no gufasha kongereza ibitigiri, kuko uravye ibihugu byinshi nk'igihugu kiza ku isonga kirungika abanyeshuri benshi ngaha muri Amerika hari Ubushinwa hamwe n'Ubuhinde, barungika abanyeshuri benshi baza kwiga nk'Ubushinwa, abanyeshuri barungitse mwaka uheze barashika ibihumbi amajana atatu, abanyeshuri babashinwa ibihumbi amajana atatu na mirongo ine n'umunani, mu Buhindi ni nk'ibihumbi abanyeshuri babashinwa barindwi barashika ibihumbi amajana atatu na mirongo ine n'umunani, abo mu Buhindi ni nk'ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu na babiri, urumva ibyo bitigiri ni ibihumbi amajana marino, urumva ivyo vyaranabafashije gutera imbere.
Twizere ko n'abanyeshuri bo mu bihugu vyo muri Afrika bazoteba bakigera ivyo bitigiri, naho hatobari muri imyaka ya vuba. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kuriza iradio Ijwi rya Amerika.
Ijya hirya ariko mada niki nkwinyegera ariko aba niba kongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe nduwibuko.
Yego rata, uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ariko binasi muhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri uyu wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa shofe twigende kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigwaho na
La Benevolencia Grola.
Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresi ni VOA Radio yacu.
video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Muri kumurabandanya kumiriza radio hinjwi ya Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda kiganiro ni muri sanga ikiganiro cyo munsi kiriko kivuga cyane cyane kunama nkuru igira 75 ishirahamwe nafsa ishirahamwe ryabigisha n'abashakashatsi muri za kaminuza ishirahamwe rishira imbere guhanahana abanyeshuri n'abigisha tugarutse ku guhanahana abigisha navyo Professor Emesha icyo gikorwa cyo kigeze he akamaro kacu nakahe
ego murakoze cyane ego guhanahana abigisha naco ni gikorwa ciza cyane kuko abigisha benshi baragira ubushakashatsi kuko ibintu byo kwisi biguma bihinduka n'inkwinyigisho zimaze guhinduka ni byiza rero yuko abigisha baca babandanya bagira ubushakashatsi bakaronka n'ubwo buryo bukuza ari abazino baza kuza bakagira iza research ibyo baronka amashuri menshi bagira iby'ubushakashatsi abigisha bashaka kuza bagira ubushakashatsi arona viza yivyo yitwa J1 visa ituma ari abaza kugira ubushakashatsi bakazino bakagira amaresheshe canke bakazino bakigisha kuru kumba invest atandukanye ico naco ni ciza cane kuko birafasha n'abigisha kongereza ku bumenyi bari bafise kandi bigafasha no kwigisha abandi ukamenya imico birafasha gose ku rwego rw'abigisha iyo bahinduye aho bigishiriza
hari ibintu bihambaye DNR emesha tugarutse ku banyeshuri baza kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kenshi na kenshi hariho amakuru akunda gutangazwa bavuga ko hariho abadasubira mu bihugu byabo guteza imbere igihugu cyabo izozo bari zimwe mu ntambamyi zituma atabanyeshuri benshi barungikwa nko muri Amerika.
Oya iyo niyo ba ari ntambamyi niyo bari ntambamyi nuko iyo niyo bari ntambamyi kenshi abanyeshuri bashoboye kubarungika bakaza kwiga ino urumva ku rwego rwabo baratera imbere kandi urumva n'abenegihugu irumva aho igihugu kiba giteje imbere abenegihugu kandi ariho benshi cyane cyane iyo abantu batangiye gukora ama opportunity bashobora gukora kuronka akazi ino canke bagakorera mu bihugu bitandukanye ariko ugasanga ari ama imigambi ama proje baza bagakorera mu bihugu byabo n'abatorinda kuza ngo bashobore kurondera akazi ndani mu gihugu bashobore kuronka amahigwe bakakaronka ni sawa ariko bashobora nabone hariho benshi naho baba bari hanze ariko ugasanga bafite ama proje indani mu gihugu n'iterambere cyangwa ugasanga barazana amashyirahamwe yo hanze bakayazana gukorera mu gihugu bakateza imbere igihugu ariho nk'aba bihugu bitandukanye hari abo ubona yuko bazanye amashyirahamwe afasha mu bintu by'iterambere mu bintu byo kuzana amazi meza ibintu kubaka amashuri kubaka amavuriro ariko ibyo kenshi aba ari ayo makontakti abo banyeshuri nabo baba baronse kuko iyo igihugu kirungitse abanyeshuri hanze abo banyeshuri baserukira igihugu baraza bakiga ariko nabone bitwa ko baserukira igihugu bumva bigenjeje neza bakiga amashuri neza usanga bazaniye ama opportunity igihugu.
Ego turetse abanyeshuri babandanya gufasha igihugu cyabo muri ubwo buryo Professor Halemesha hari ibihugu byinshi byidoga ko abanyeshuri birundi kamihugu si muri leta z'umwe za Amerika gusa ni buraya nahandi usanga kenshi na kenshi bahejeje za kaminuza akaronka ama doctora baca bakora muri ivyo bihugu ari byo bita fuite de cerveau ico kibazo co mu kibuga kwiki
icyo ni kibazo gikomeye ariko ni kibazo ki icyo ni kibazo gikomeye ariko hari gihe hariho tuvuge nk'ubu kuva na kera tuvuge nk'i Burundi hariho abanyeshuri benshi bamye bagenda kwiga hanze kuva kera igihugu kibarungika baja kwiga mu Fransa mu Bubiligi mu bihugu bitandukanye ariko nk'abari baragiye kwiga hanyuma igihe abaye intambara urumva muri ico gihe hariho benshi batashoboye gutaha kubera hatari umutekano ukwiye n'igihe haba amagume 93 hariho benshi batashoboye gutaha kubera hari umutekano muke eka ni bihugu byinshi bitandukanye hari igihe haba hari izo nzitizi izo ngorane ariko n'ibihugu aho barashobora kuguma abo banyeshuri barungitse hanze bakabandanya babashyira mu association abo baba bararumbitswe na leta bakasha mu association bakaza baragira amakoraniro bahura bashobora ni muri urwo rwego bashobora no kuzana n'amaproje aza gukorera indani mu gihugu naho ibintu bitaba bimeze neza
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe n'umunywanyi Fred muri aho Allo Fred matwumva
ndabumva
muri higa muri hehe
Kenya
egera telefone utubwira aho muri usubire utubwira akazi nakawe kose duga ku ijambo
ikanenda biraferetinda nda muri Kenya
itwaro eh ni byiza cyane rwose mafite kibazo mafite cyumviro turi kumwe na professeur Remesha Leoneda ari kwatubwira cyane cyane kunama ya bigisha muri za kaminuza zitandukanye zo kwisi duga ku ijambo numva telefone yiwe igoranye gatoyi reka tugaruke kwa professeur Leonel Lemesha twari ko tuvuga zimwe mu ntambamyi zituma ibihugu byinshi nkuko mwabivuze bidafite abanyeshuri benshi nka muri leta z'umwe za Amerika nashaka ndabaze uruhara rw'ururimi muri izo ntambamyi go ari uruhe kenshi na kenshi hari ibihugu byo muri Afurika bitari bike bivuga igifaransa muri Amerika ukabuzi ko bigisha mu cyongereza yaho iyo ntambamye yoba ingana iki ku gitigiri cy'abanyeshuri barungikwa muri Amerika
ego icyo ni kibazo cyiza cyane Federico kuko kandi cyo uraje no ku bitigiri birashobora kuba ari nacyo gituma nk'igitigiri by'ibihugu bikoresha cyane cyane igifaransa bishyira itigiri bike kuruta nk'ibihugu bivuga nko mu cyongereza tuvuge uraje nka Kenya ukaraba uraje nko mu rwego rwa East Africa ukaraba nka Kenya Uganda bivuga mu cyongereza n'u Rwanda cyangwa ariko iwacu i Burundi ni kubera ari igifaransa cyo gikoreshwa muri urwo rwego rero ikintu coba ciza conafasha nuko botangura ndazi ko bigisha icyongereza ariko icyongereza bakacigisha cyane gose ikana bigisha icyongereza bakagerageza kubaronderera uburyo bashobora nabone kubongereza uburyo kugira bashobore kwigisha ico cyongereza neza kuko abanyeshuri bazi icyongereza aho benshi bacigisha bakakimenya muri aba bazi no ariko nko kwego rw'igihugu bashoboye korohereza abanyeshuri bikaja mu maprogramme kuva mu mashuri y'intango ariko n'abigisha bakabigisha cyane gose bakaguma babongerereza ubumenyi cyane cyane kwigisha mu cyongereza atari ururimi gusa ariko bakigisha n'amakuru mu cyongereza amwe you know ari nk'ibiharuro cyangwa ikakashobora kuvugisha mu cyongereza. Icyo kintu kirashobora gufasha abanyeshuri bahejeje amashuri cyane cyane nk'ubu urabona yuko ibihugu byinshi byo ku isi birakoresha icyongereza nibwo ururimi hose ubu henshi rukoreshwa. Ibyo bituma yuko rugiye mu nyigisho abanyeshuri birabyugururira imihora yo kuza nko kuza kwiga ino no gukora aho boba bakoresha ubwo rurimi bikaborohera. Ariko icyiza ni uko bashoboye kwintegra cyane mu mashuri yaba ay'intango, ayisumbuye, kano muri kaminuza. Kikaba umugambi kandi ndazi yuko hashobora no kuboneka inunga, akaboneka uburyo uva mu mashyirahamwe yo ngaha muri Amerika ashobora no gufasha muri urwo rwego.
Muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kubandanya bigisha icyongereza ku gushikaho n'abo banyeshuri nyine bushobora kubandanya ivyigwa vyabo muri za kaminuza zo muri Amerika bakoresheje ururimi rw'Ifaransa. Ariko murazi ko imbere yo kuja muri Amerika hariho n'ibibazo bitangwa cyane cyane igomba kuja muri za kaminuza, hariho za TOEFL ushaka kuja muri kaminuza, ushaka kuja amashuri ya kaminuza cyane rwose, hariho GRE, hariho GMAT kubagira business administration. Ivyo nibibazo bigenda birarutana mu komezi ikintu agace mucira nk'abanyeshuri bwa bafise umugambi kuza kwiga muri Amerika muri ivyo bisata twavuze ni nkaka.
Ego me ivyo bivuze ni bintu bikomeye cyane kuko ego ama investments arasaba ko abanyeshuri bakoresha TOEFL ni kibazo baba ariko bararaba uko umunyeshuri azi icyongereza kandi azoshobora kugira izo nyigisho ngaha muri Amerika. Icyiza ni uko ubu hasigaye hariho TOEFL, hariho n'izitwa za Duolingo, izo ni nicyo kimwe kandi amayunivesiti atandukanye aremera ayo matest. Hariho n'amayunivesiti akoresha ayo matest ariko gasanga nka za jima na jari bashobora kuziwevinga
bakazikuraho ntizibe ibintu bisabwa.
Bashobora kuzikura, bashobora kuzikura, ariko izo z'icongeza za TOEFL cyangwa Duolingo izo barazisaba. Nicyo gituma byiza nk'ubu abanyeshuri barashoboye kwiga kuronka inyigisho z'icongereza biroroshe yuko bafata ayo makuru ya TOEFL bakitegurira icyo kibazo.
Tugarutse kuri bimwe twavuga kuva mu ntango ukuntu na Department ya Leta Amerika iriko irorohereza abanyeshuri baza kwiga muri Amerika mu kubasaba za ambasade gutanga visa. Hari n'amakuru yatangajwe muri iryo koraniro mwarimu havuga ko bashobora no gukura bimwe bita interview cya kiganiro kirinda gusabwa imbere gutanga visa ku banyeshuri baje kwiga muri kaminuza. Ivyo bintu mwo bitubwira kwiki?
Ego ivyo ni barabivuze mu nama Secretary of State yarabivuze. Ivyo byo bari ntambwe nziza cyane kuko cyane cyane korohereza amaviza ahabwa abanyeshuri, icyo ni kintu umugambi mwiza cyane, umugambi mwiza cyane. Kandi kenshi cyane cyane ari nk'abanyeshuri baje tubwe bariko bararonka tubwe nk'ama bourse y'igihugu cyangwa igihugu cyafashije kuri ama partenariya, kenshi nk'abo banyeshuri amaviza ntagorana kuronka cyangwa kuboneka kubera baza kuri urwo rwego kandi n'urwego n'amambasada azi. Urumva ni kenshi abanyeshuri baza nko kuri urwo rwego ntibaronka ingorane z'amaviza. Ariko ni byiza cyane ko bashaka korohereza abanyeshuri bazina kugira urumva abanyeshuri bashobore abifuza kuza kwiga ino bashobore kuronka ayo ma opportunity. Kandi icyo bituma bashyizeho na kijya gisate twamye tuvuga cya Education USA kiri mu bihugu bitandukanye, bashobora gutanga ama information ku mashuri, ku nyigisho, no kumwe n'umuntu ashobora kurondera izo za scholarship zonga muri Amerika.
Mu ntumbero yo kongereza vya bitiri twavuga biri hasi cyane cyane y'Abanyafrika, Abarundi, Abanyarwanda bitari hejuru cyane gose nkuko twabivuze ku bindi bihugu Bushinwa, Buhindi, akamwotera abanyeshuri bo muri za kaminuza zitandukanye nk'aka
akamwotera abanyeshuri cyane cyane bo mu mashuri atandukanye nuko nuko genda kurondera izo kuwo bagifuza icyiza nuko kuronka information civile naho umuntu atoba yifuza kuza uyu mwaka cyangwa mu mwaka uza cyangwa ariko igikuru no kugenda kurondera information izo rero za Education USA zirahari mu Burundi, mu Rwanda, muri Congo nosaba cyane cyane abanyeshuri ko bashobora kuza barajayo bakara kurondera ama information ku mashuri atandukanye bakaraba ibisate bifuza bashaka kwiga bakaraba amashuri bitanga ico kintu bakongera bakaja no mu makoranire hagiye amakoranire baragira ngo kuri Education USA bavuga kuza kwiga ino kwiyandikisha mu ishuri kongera bigenda baga participate ivyo byofasha cyane nico no shigikira nka himiriza abanyeshuri baba bifuza kuza kwiga muri Amerika ko botangura iyo ikaba intambwe ya Education USA mu Burundi bari mu Kigali.
Kamara ko motera abashakashatsi hamwe n'abarimu kugira ngo nabo nyene bijijukire ka uyu mugambi ukuja kwigisha hanze kuja gukorana n'abandi bashakashatsi mu zindi kaminuza.
Ego me naba shakashati chanke abigisha baba bifuza Education USA irashaka kubaha izo information ikindi nacho cyane cyane nk'abigisha chanke abashakashati bashobora babonye nka university ifise ibintu bifuza chanke bafise igisate barimwo bashobora kwandikira iyo university bakababwira yuko bifuza kuzuza kugira ubushakashatsi. Kenshi iyo izo universite zifise uburyo bwo kugira basanga basubwo bushakashatsi barashobora kukwinvita abo baprofeseri cyangwa abaza kugira ubushakashatsi bakaza bakagira ubwo bushakashatsi muri icyo gihe baza bafise J1 visa.
Ego nkuko twabivuze kuva mu ntango ishyirahamwe NAFSA ry'abigisha bo muri za kaminuza zitandukanye ni risa niritazwi cyane rwose cyane cyane nko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ikintu ahantu abantu bakura amakuru iryo shyirahamwe kugira ngo nabo nyine batangire gukorana naryo ni nka hehe ikintu mubwira abari ko ratwumviriza niki?
NAFSA ni hariho base website site web yabo ni NAFSA ni nafsa.org so nafsa.org ya ni base site web yabo ya NAFSA ariyo yo ma information ahari bashobora kuraba bakabanza karabi iyo NAFSA ibigira hanyuma basho no kwiyandikisha kuba abamambe kugira zorera ronka ama information menshi yo muri iryo shyirahamwe.
Professeur Lionel Misha ndagushimye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo muganire na kamuyagire abanyonyi biragiye ijwi ry'Amerika ryerekeye iyo nama igira 25 ishyirahamwe NAFSA ishyirahamwe ryabigisha n'abashakashatsi bo muri za kaminuza. Ndagushimiye cyane rwose kuba watoye akanya mukaduha umuco cyane cyane kuri iyo nama. Mwakoze cyane rwose.
Murakoze cyane Frederic, murakoze rwose namwe kuma akajyo kugusangiza aya makuru nawe.
Mwakoze.
Ni
byiza cyane rwose turashimiye kandi n'abadufashe mu hinga bw'ivyuma, tukaba dushimiye kandi na Nadia yadufashe kwigiranya ikiganiro. Turabashimira mwe nshuti mwese mwaduteze amatwi naika twadushimiye cyane cyane n'abafashe akanya bakadutera kamo kugira ngo bashikirize ibyiyumviro byabo hamwe n'ibibazo bari bafise. Turabashimiye mwese, mugire amahoro n'umugoroba mwiza.